aha hari mu ikambi ya DCI icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hari kwasezerwa ijyanyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cabereye mu ishyamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi imiryango n'abaserukira ibiro bikuru bya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero Umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera karanga mutima kibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda
twatenguruka umutima washitsemo kwitangira abandi urazi ko Yesu yapfuye kugira ngo ibyo amahoro cyangwa amahoro kuko se abantu yagiranye abana b'Imana bashobora kugira igicumuro umusirikare umurimo yiwe ya misi yose nawe atanga ubuzima bwiwe kugira ngo abarundi baronke amahoro reka ko si nk'abantu bakuza nk'abanyamahanga murazi ko basigaza kugarukana umutekano w'igihugu n'intambara agaheza ahize kura bene wabo abanza n'abatazi reka mbere n'abatamukunda nyene tugatwara
inyuma y'iminsi itandatu habaye igitero cy'imabayi amwe mu mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayashigikiye ubutegetsi bwa Gitega yasohoye icyo yise amatohoza yakoze kuri icyo gitero yagirije igisirikare cy'u Rwanda kuba icyo cyateye ingabo z'u Burundi Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Foricon F rirwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama niwe yatumye itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye
nyuma yo kumva ko mu gihe cya 16 cy'uwa 17 ukwezi kw'icyumweru 2019 habaye igitero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi neza mu Kibira amashyirahamwe atabogamiye mu bya politiki yo mu Burundi yacibwe nyene ashika ku rubuga maze arakora amatohoza ataho yegamye mu nkuru zaguye ku rubuga ayo mashyirahamwe yaramenye ko icyo gitero cyakozwe n'abasoda b'u Rwanda baje bava mu Rwanda mbere y'igitero giheze bakabaci basubira mu Rwanda
ijwi rya Amerika rimubajije ko aya matohoza akozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u Burundi kitigeze gishyira mu majwi ingabo z'u Rwanda naho cyemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u Rwanda Hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashitseko ntibibuza umushikiriza manza wa Repubulika kugira yiwe kugeza ubu yamushikiriza manza mukuru wa Repubulika canke mu ntara ya Cibitoke yabereye mu gitero nta numwe arashira habona amatohoza akozwe kuri ico umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu bushikanganji bwo kwivuna abansi mu mushuhira yatangaje kuri radio na televiziyo z'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze mu kiganiro cihariye yahaye mugenzi wacu Basumutakaboyi yakorera i Kigali kuwa 19 ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'imabayi kibaye Lieutenant Colonel Nosamunyengango avugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare cy'ico gihugu atasano na rito yagifitaniye n'ivyabereye mu kibira cya Mabayi yavuze ko bene ivyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira diplomasi mu kubimenyesha ariko akurwega avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo igisirikare cy'u Burundi nta bitegereza ingabo zacu zaguye muri icyo gitero kiratangaza cyo kimwe n'abansi cyo bacarishe canke carafashe mpiri mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ku wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ijwi rya Amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi abasirikare batandatu baguye Mabayi Roger Burikaneza ijwi rya Amerika.